uruganda nibacura.
Woba wifuza kumenya uko ubutunzi n'imibano byifashe mu Burundi?
Nuruhe ruhara rwa leta mu guteza imbere ico gisata? Tega matwi ikiganiro karahara mu ruganda nibacura,
mushikirizwa n'urunani rw'amaradiyo inzamba gateka kawe
RPA ijwi ry'abanyagihugu
be na radio television Renaissance. Karahara mu ruganda nibacura
ni komisi yose ya kane isozera ukwezi.
Ikiganiro mwabyumvise ni karahara mu ruganda ntibacura ikaje ni gwanyu ncuti bagenzi mumenyereye iki kiganiro curuna ni gwimenyesha makuru. Muri kino kiganiro tuganira ku ikoreshwa ry'ubumwanya bita amasashe ryabujijwe mu Burundi bwose n'itegeko ry'umukuru w'igihugu hari mu mwaka wa 2018. Hari hatanzwe ikiringo cishigwa mu ngiro ry'iyo ngingo, ikiringo caheranye n'ukwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2020. Ikibonekeza nuko ubwo bumwanya gushika uno munsi budandazwa bukongera bugakoreshwa ku mugaragaro, bamwe mu babukoresha bakavuga ko atakindi bafise botekereramwo ababagurira mu gihe ibindi byo gutekeramwo bizimbye. Abakurikiranira hafi iby'ubudandaje bakavuga ko ubwo bumwanya butagikoregwa mu Burundi ku rugero runini, ariko ahanini burangugwa mu gihugu kibanyi ca Congo, bigakogwa n'akagwi ka bamwe mu badakugwa ko n'ubutegetsi mu kwinjiza ibidandazwa by'amagendo. Muri kino kiganiro turabashikana muri imwe mu isoko yo mu ntara ya Cibitoke ahadandarizwa hakongera hagakoreshwa ubwo bumwanya. Turabacira ku mayange ibiri muri iryo tegeko ryo mukuru w'igihugu, hamwe n'umutumire aza kutubwira imigwi itatu ikoresha ikongera ikadandaza ubwo bumwanya. Ikiganiro mugishikirizwa na Jewe Reverie Bazikamwe mfatikanije na Ines Gakiza hamwe na Patrick Mitabaro. Twese hamwe turabaha ikazi. Itegeko inomero ijana agakwego ubusa 99 yo kuwa 8 ukwezi k'umunani umwaka wa 2018 niryo ryatewe ko umukono n'uwahoze ari umukuru w'igihugu Muhisi Petero Nkurunziza ribuze ubumwanya butabora hamwe na bimwe mu bikoresho bya plastike mu ntumbero yo gukingira ibidukikije nk'uko biri no mu gihugu bimwe bimwe bibanyi bihanura bibe n'u Burundi. Iyo nkuru tuyibaza Ines Gakiza.
Iyo ngingo yafashwe n'umuhisi Petero Nkurunziza kuwa 8 myandagaro umwaka wa 2018 ibuza gukora, kwinjiza mu gihugu, ugushingura, ukudandaza no gukoresha utumwanya n'ibindi byose batekeramwo biri mu bwoko bwa plastique uretse ubwoko bwarekuwe. Ubwo nabwo nkuko biri mu ngingo ya kane y'iryo tegeko n'ubumwanya bubora ibikoresho vya plastike vyo mu gisata c'ubuvuzi, amahinguriro harimo na imiti n'ibindi. Mu ntumbero y'ugukingira ibidukikije, iyo ngingo y'umukuru w'igihugu iratomora n'ibisata by'igihugu bijejwe kuyubahiriza. Mu bijanye n'ibyinjira mu gihugu ni gisata c'amakori hamwe n'igipolisi gicungera imbibe n'uruja n'uruza ku mipaka. Ubushikiranganji bw'amahinguriro bujejwe kugenzura kw'ibihingurirwa mu gihugu ari byarekuwe. Ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu ubwo budandaji n'ubwo ibidukikije bukagenzura kutumwanya tudandazwa n'udukoreshwa mu gihugu dukwije ibisabwa. Iyo ngingo nyene y'umukuru w'igihugu iranatomora ko uducupa twa plastike dukoreshwa mu gihugu dutekerezwa kwegeranywa n'abadutekeramwo ibidandazwa kugira abaribo badushingura bakadutunganya ukundi. Recyclage bena valorisation muri migwi gifaransa. Iryo tegeko ryari ryashinze kandi ikiringo cy'amezi 18 uhereye igenekerezo rya 8 myandagaro 2018 ryaterewe ku igikumu cyo gusohora utumwanya twari dusanzwe mu gihugu n'utwari twamaze kugugwa ariko tutarashikanwa mu gihugu. Icyo kiringo kikaba kimaze amezi 5 kirangiye, bisigura ko kuva mu kwezi kwa kabiri uno mwaka atakamwanya canke ikindi gikoresho cha plastiki kiri mu bwoko bwabujijwe cabwirizwa kuba kigikoreshwa ku butaka bw'u Burundi.
Imvugo ntiyajanye n'ingiro, haraheze amezi hafi 6 izo sashe zategerezwa kuba zaravuye ku isoko ata muntu akizikoresha. Suko bimeze, reka Patrick Mitabaro adushikane ku isoko ry'Inyeshenza ni muri komine ya Mugina mu ntara ya Cibitoke.
Turi mu isoko y'inyeshenza ni muri komine ya Mugina mu ntara ya Cibitoke. Hirya no hino tugenda duhura n'abana eka n'abakuze badandaza amasashe ku mugaragaro, ari nayo abakiriya batekeregwamo ibyo basumye. Twabajije bamwe mu badandaza igituma babandanya gucuruza uwo mwanya utakirekuwe gukoreshwa mu gihugu.
Twe turabitahura ariko ntako iko bigenda, kuko abadandaza batugurira baramenyeye ko tubatekerera. Rero kugira ngo leta imenyesha bene gihugu ni uko bozera ayandi bahora amanama bakabibamenyesha yuko yaciwe, noneho natwe abatugurira ntibatugore kuri ambaraje kubatekerera.
Ayinyeshenza twasanze kandi n'abandi badandaza bahevye gukoresha ubwo busashe ariko babuze isaganirizo. Uno twaganiriye bamutazira wa Kenya.
Ubu kubatekera birangora cyane kukubera ko nta bikoresho bihari, kuko amashashi twaradukoresha leta yarayiyamirije yarayakuye, kandi nivyo kuyakura kuko yatuma aho itaye ntibora isi nayo ntinywa ntikironka amazi nkuko bikwire ko yahunganye udukikije. Kandi baratubwira ko amasashe biyakozemwo ifise naho iturira ica yonona ikirere. Byari byiza kuba zari zaciwe leta yazikuyeho, ariko kuba tutararo nibyo dutekeramo nabyo kirabe ikibazo.
Ingingo ya leta yo gusubiriza amasashe yonona ibidukikije yatumye harabikika mu Kiza bakajabuka kuzirangura hakujya mu gihugu cya Congo zikaza mu Burundi zizimvye.
Aya mashashi ayo dukoresha bakuye ava muri Konga azana muri Konga akaza mu mazi bagaca batuzima bakaducinyira twe abadandaza. Abayazana bayakuye mu mazi nibo babitomboreje kuko baca baducinyiza bagaca batuzimba, ahubwo nibo bobo nibo badashaka kuhoda ayo yandi mashasha.
Ika n'abana bazicuruza batubwiye ko zimaze kuduzwa inshuro kabiri.
Ipacyari kugwa bitatu na atanu bigugwa bitandatu kubera kubasobana tudugiriza ko n'umushefu twahora dukorana ikadusaba ibihumbi bitanu ngo byibaje kubera abandi batubwira ko ngo bagomba bazice baguma batubwira gusa ngo bazoca baduhindurira ibindi dukora.
Ngiye mborame ngano baho bigoye ko nizo mbona nabonka mutanga ko kurya cyangwa ko guhereza mama, ariko cyane zabi yaba byakunda nona kuguma kuko nyine nkaguma ndonka nkanga nahora ndonka ubwa mbere.
Iyo ngingo yo gukuraho ubwo busashe yari yafashwe na Perezida Petero Nkurunziza, ariko nta nteguro yayo yo kuzisubiriza iraboneka, bigatera ukwidoga mu badandaza n'abaguzi.
Dusaba ko leta ko yiyemeje kugira ngo izane ibindi bikoresho bisimbura izo sashe izizane, hama abanyagihugu dushishikare kuzikoresha nk'uko yabisabye.
Twarundiye umushikiranganji Deo Guide Rurema ajeje ibidukikije kugira aduhe umuco kuri iyo nteguro ya leta. Ariko
Karahara mu ruganda umwanya wanyu.
Abanyagihugu baba hirya no hino mu gihugu bamenyesha ko bazi ko ubumwanya butabora bwonona ibidukikije. Nubwo biruko hari ababukoresha bamwe bagasigura ko ari kubera atabindi bibusubirira baronka, abandi nabo ngo ubwo bumwanya nibwo buzimbutse.
Mubyukuri amashashe ni mabi kandi yaranabujijwe mu gihugu mugabo kubera nyine dufise intwaro ifata ingingo zitigera zijya mu ngiro, niko nobyita kuko n'ibintu byinshi cyane baguma bavuga bugahura nta ngingo zibiherekeza bafashe bigaca bipfa bigaca vyononekara biciye muri ubwo buryo. Mu majambo makeyi rero amashashe arahari mu gihugu kandi aragurishwa. Ugiye mu butike kantuka iwotike zibiri zitatu uraronkamo iwotike imwe idanda zishashe, cyangwa ngo umuntu yahera nari giteka naho nyine ntabwo zishashe. Umva kubera cyangwa ngo ngenda ngenda mu gihugu amashashe nguma ndayakandura tekera ikintu mu isashe ukarengana ukagitahana muhira ata n'umwe agufashe cyangwa yakuvugishe ese turayikoresha kubera turaronka ikindi kintu dutekeramo. Nuko bari baradubwiye yuko bazozana ibyo bitekerezo bitari mu masashe biri mu mpapuro zisanzwe kugira ngo nibyonone bidukikije. Ntabihari
mba mjifida cha Bujumbura kumisha njini kwesha jema sashe chewenda zineza yuko umukuru wigihugu yitwa Imana yari yarabibukije mbere ntihenze ikiringo bari batanze uko bizoherana n'ukwezi kwa kabiri guhetse ariko rero ikibabaje ni uko ikoreshwa ry'amasashe ngaha mu Burundi biraboneka neza yuko bidakimeze nk'uko byari bwa mbere n'ikimenyamenya ni uko ugiye ku masoko ajya amasashe ya kera aracadandazwa ukuri guhamye mbere n'ababana badandaza amasashe urabona yuko bayadandaza kubu ikiyongereye ko ni uko ya masashe yandaboramo ibiti biyodegradante nayo nyine biraboneka ko yatangiye kuboneka ku bwinshi nubwo yoyo aca aza asa n'ayazimbije atayagusumbya ya kera ijewe kubinyerekeye ibyo kuri ajya masashe ya kera sinjye yakoresha sinjye yasubiramo nkoresha aya masashe biyodegradante kuko ndazi neza yuko yonona ibidukikije aya yatera atabora gukoresha rero aya mashasha abora kuba gukingira igihugu cyacu rero ikibabaje gushyira isanzu numva igituma leta itarafata ingingo zo guhagarika aya masashe yatera ko nko ndayibivuze atandariza ku mugaragaro abana bayatembereza mu mabutike ugiye cyose urazihasanga ni ukuvuga ugiye gusuma wewe ugihuwa kandi rero byumvikane ko radiyo ubuzima abarundi benshi barimwo si bose bahitamo kwemera gusomera mu isashe izimbye babonye ko hari izimbutse
mba mu bisagara mbwa bisagara byo hagati mu gihugu amasashe ndayakoresha kandi neza kubera ntazi kera nona ibijyanye n'ibidukikije ahubwo ni uko atakindi gihari cyasubirira kuri igihugu nicyo yayakuye mugabo nta bisubirizi bazanye gushyika uwewe umuntu akoresha ibyo abona amekiri nacyo naho babihagaritse baguma bayazana mu gihugu yaba atayahari umuntu wakoresha ibindi
kera nsanzwe ndi uwo hagati mu gihugu sinavuga ngo isashe ihenze kidandazwa isashe byadandazwa hari ndanazishyire nyinshi mu gihugu n'itegeko ryo kuzihagarika ryasohotse ryatadandazwa kandi abantu bazikoresha ku bwinshi bakenda bikoresha ugereranije na bya bindi bikoresho bapfutse bikoze mu bintu bibora isashe cyatadimbutse
Karahara mu ruganda
Umutumire w'ikiganiro ni Gabriel Rufyiri arongoye ishyirahamwe rigwanya kurya ibiturire no gusesagura amatungo ya leta Olicom avuga ko hari akagwi k'abanyamugambwe uri ku butegetsi bakora ibyo bashatse batigera bubahiriza itegeko ahamagarira leta y'u Burundi kwitaho ineza y'ibidukikije Gabriel Rufyiri
ushira mu rutonde rw'iryo by'amasashe kutubahirizwa ko bivaho ku nguvu abasanzwe bagira urudandazwa bafise nicyo gituma twibaza neza yuko hari ikibazo gikomeye cyane kijanye nuko iryo tegeko rishyirwa mu ngiro
mwibaza ko ari bande babandanya badandaza ayo masashe bahonyanza amategeko
cyane cyane twumva ko ari migwi gutatu umugwi wa mbere nuko mu Burundi hari amashyirahamwe yakora amasashe kuva kera mugabo ayo ubafise icyo nokwita roto de production ntoyi no kuvuga akora amasashe make cyane abo n'umugwi wa mbere umugwi wa kabiri n'abantu babadandaza bakomeye bazikura hanze abo rero babizana ku mugaragaro atawubakomakoma umugwi wa gatatu n'abagira fraude cyane cyane abagira fraude baciye ku mbibe ngaha ibihugu duhana imbibe na Kongo n'ahandi iyo migwi itatu rero niyo yibonekeza ngaha mu kimwe gihugu cyacu gira ivyo by'amasashe mugabo leta ibishizemo inguvu ikabikora twe turibaza neza yuko bishobora guhagarara
hari icyumviro mufite kuri abo kuri uwo mugwi uyadandaza mubaza yuko woba ufite inguvu uhabwana nayo
erega ni migwi isanzwe twarababwiye kuva kera burya ngaha mu kimwe gihugu cyacu abantu bakora ibintu by'urudandazwa zidaciye mu mategeko n'abantu baba bafitaniye isano na leta kandi baba baragabuye ibisata harabo rero usanga bari mu gisata by'ubufumbire abo bafite ingufu zabo bakoresha harabusanga bari mu gisata ibyo by'amasashe usanga bafite ingufu bakoresha
nkabo nibande none ga president nkabo nibande bari muri cyo gisata cy'amasashe
oya uya muntu nga sinoje mu by'amazina mugabo usanga ari abantu begereye umugambwe cyane cyangwa bari muri wo nabo bonyine usanga bafite ingufu ugacho usanga bafite amafaranga batanga amwe bita ngo bitira ngo wamaziki canke cy'icumi usanga ari abantu bari mu zononde baba bafise baba bakurwa rudanaza rutubahirije amategeko
ngo wamufise ibitigiri kubyo leta yo bihomba mu gihe ayo masasho yo bari karadanzwa mwumva ara ya fraude mu gihe byo ariko biranadandazwa n'abantu bitwa ko ari mu kinyegero ngo mubona icyo leta ihomba
oya nize sishobora kuronka igitigiri ubwo nyene mugabo umuntu aravye urudandazwa rudace mu mategeko leta ihomba tuvuze leta ni jewe ni wewe n'abanyagihugu bose muri rusange ariko rero tugerageje kuraba muri ibuka nk'ubu mwiyi minsi iheze nibaza ko atarindwi irahera barafashe amasasha atari make hamwe n'ibitenge vya biva hanze kuburyo ibyo bitenge byafashwe nayo masashe obere yavuze yuko ari bitenge biciye hamwe n'amasashe biciye amafaranga atari make ibyo ni byafashwe ariko hari ibindi byinshi bidafatwa nk'uyu usanga ari umuntu atabari mu mugambwe cyangwa atabafitaniye isano nawo ariko ababikora bafitaniye isano nabo bantu bije kuvuga usanga atanwa bakomakoma
mwebwe no musi none akambo mwotera nakahe nkurongoye ishyirahamwe rije ryo kugwanya ibiturire no gusesagura amatungo ya leta na cyane cyane mwumva yuko bageze naho n'itegeko rihari ryashyizwe n'umukuru w'igihugu ritakurikizwa
oya twebwe akambo dutera nako kwa madutera ubu uya twebwe tubwira cyane cyane intwaro shasha ya Evariste Ndayishimiye tuyibwira tuti ibyo bariko baravuga byo kugwanya igiturire no gutsimbataza intwari bereye yuko byoja mu ngiro twipfuza yuko imvugo mu byukuri yojana n'ingiro kuko niho twibaza neza yuko byogira kamaro cyane cyane nk'ibi bintu byo kutubahiriza amategeko muri bwo ko duheruka kuvuga ikijanye no kubahiriza itegeko ry'uko abasuku bacu mu minsi 10 n'isaha ko berekanye ubutunzi bwabo ntavyo bakoze iri tegeko rijanye no guca amasashe mu gihugu cacu ntiryashyizwe mu ngiro kandi aramategeko asanzwe ahari murumva rero yuko hari ingufu zindi zihari zisumba amajambo abasuku bacu baba ariko baravuga kubera izo ngufu zitaboneka ari ingufu zisanzwe zibuza nuko amateka aja mu ngiro naharo twese dutera kamo tuti ibyo bariko baravuga nyamba bagomba ko abantu babizigira abarundi n'amakungu babizigira nibashire mu ngiro ibyo bagomba gushira mu ngiro cyane cyane iyo herizwa ry'amategeko
Gabriel ushiri niwutse ko uri umukuru w'ishyirahamwe rigwanya ibiturire no kujya ibiturire no gusesagura amatungo ya leta ndabakenguriye cyane ku ntererano mutanga
murakoze cyane namwe twakira ibiganiro muduhaye
ni kuri aka kamo kurongo ishyirahamwe Oricom dusozereye ko kino kiganiro mwakoze mwese abadukurikira mu runani rw'imenyesha makuru radio Inzamba radio RP hamwe na televiziyo Renaissance mwabyumvise ko ikibazo cyo kudandaza no gukoresha ubumwanya butabora bigira ingaruka mbi ku buzima bw'abantu ndashimiye bagenzanje twafatanije gutunganya kino kiganiro ni Ines Gakiza na Patrick Mitabaro devereye bazikamwe n'abashikirije kiganiro turabifurije kururanirwa irindi sango ry'ikiganiro ni kuwa kane wa nyuma w'ukwezi k'umunani hajya bari kenezo rya 27 mugira amahoro mu banyu n'ivyanyu naho gutaha
Ikiganiro karahara mu ruganda nibacura mushikirizwa n'urunani rw'amaradio
RPA Inzamba na Radio Television Renaissance mushatse kutwunganira rungika ubutumwa ku numero ya WhatsApp
akamenyetso ko guteranya 25 47 16 ubusa 38 5 ubusa 6
karahara mu ruganda nibacura